Turashimire komandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muri ko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22. Mu Rwanda gose tukaba kuri FM 104 n'ibice bitatu by'ijwi rya Amerika. Ku isi hose turi live kuri wezi tatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com. Adresse yacu ya YouTube, Instagram na X ni VOA radio yacu. Ikaze mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni kiganiro mwateguriwe mukaba mugiye gushikirizwa na Diana Nininahazwe. Icuno munsi ndakiremeshereje muri studio y'indwi ku ijwi rya Amerika.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Ntuye muri Leta ya Colorado, Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ingenieur Eric Biribuze umurundi afise ubumenyi buhanitse mu by'ubuhinga bwa none, ubushakashatsi n'ibiharuro, niwe yegukanye agashimwe kitwa Community Service Award. Ako gashimwe azoronswa mu ntango z'umwaka uza Amerika igaha umukozi yakoze ibikorwa by'intashikirwa biciye mu bumenyi bwiwe. Na gashimwe kaje gakurikira kandi Eric yaronse mu 2018 kitwa Black Engineer of the Year, gahabwa umu ingenieur mwirabure yakoze ibikorwa by'intashikirwa mu Satacha Science uhinga bwa none n'ibiharuro muri Amerika. Twabatumiriye rero ingenieur Eric Biribuze uno munsi muri isanga asanzwe ari umuyobozi mukuru mu by'ubudandaji rusangi mu kigo Corning caha muri Amerika. Eric, kaze ku ijwi rya Amerika, kandi mwakoze kuduha kano kanya kugira ngo tuyage.
Ndabashimiye, murakoze kubona mumpaye uyu mwanya kugira natwe tuyage no munsi.
Yego. Kandi tubanze tubakenze kuri ako gashimwe kaba ko mwaronse mu 2018, kaba ko mwamaze kumenyeshwa ko muzoronka ariko muzokwakira mu mwaka uza w'2024. Turabakeje ku ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane namwe kubona mudukejeje.
Ego. Akabazo ka mbere, agashimwe muzoronka mu 2024 baramaze kubamenyesha ko muzokaronka Community Service Award, na gashimwe nyabaki gahabwa nde kakaronka tangwa hisunzwe kigayirika.
Reka nakababwira mfite aka gashimwe kitwa Black Engineer of the Year in the Community Service. Aka gashimwe ni kuvuga yuko bagaha umwirabure w'umwenjeniyer yafashije cyane ubuhinga bwa none mu bandi bantu kukwira abiteze imbere mu kwaruka, abiteze imbere mu aho baba. Rero mu bikorwa twe twashoboye gukora kuva ndonse agashimwe ka mbere wari wavuze ko mu bihumbi 2018 naciye ntangura ikintu bita NGO company itagira profit kugira ngo fashe ugwaruka. Iyo company, iyo organization yitwa Stella. Hanyuma rero twaramaze imyaka yose dufasha ugwaruka kugira ngo rugire ubuhinga bwa none, ugwaruka mu Burundi, mu Rwanda, na cyane cyane no ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ariyomba. Nicyo rero ako gashimwe bampaye kugira abashimwe ibyo bikorwa byo guteza imbere ubuhinga bwa none muri mu community.
Yego, mu kibano. Hanyuma ibikorwa nyamukuru mukora biciye muri mutubwiye ko gitwa Stella, iryo shirahamwe ryanyu.
Ego. Ishirahamwe ryitwa yitwa Stella. Yo Stella bivuze mu Cyongereza ni Science, Technology, Entrepreneurship, Leadership Academy. Iyo rero twashatse gufata cyane muri iri shyirahamwe, twashatse kugira ibintu by'amarobo. Iyo rero umuntu avuze ibintu by'amarobo, abantu bibaza yuko bikomeye cyane. Ariko mu buzima bwa misi yose dukora, ibintu byose dukora bikoreshwa n'amarobo. Ibyo rero twifujije, twashatse kugira dufashe ukwaruka utangure kwiga ibyo by'amarobo bakiri abana batoya cyane. Iby'amarobo rero birafasha abana kugira ngo bamenye ubwenge muri mu buhinga bwa none. Birabigisha ibiharuro, birabigisha ingene umuntu ashobora gukoresha amaboko gukora ibintu, birabigisha bimwe bita programation, birabigisha no gukorana no gukora mu tugwi. Ibyo rero nibyo twatanguye ko, kandi turavye ingene abana babibona. Abana urazi ko bakiri bato bakunda ibintu bimwe twita amajuwe. Ibyo by'amarobo bimeze nk'amajuwe, ariko birabigisha ubwenge bwinshi cyane. Ubwenge rero
hanyuma nko mu Burundi, mu Rwanda, mu bikora mu gihugu cyose cy'u Burundi no mu Rwanda, cyane hariho intara zimwe zimwe muri mwo mu Rwanda. Duhere mu Burundi, ama mucumi tubwira mu Rwanda.
Reka dutangure mu Burundi. Mu Burundi twagize ibi program yitwa pilot. Twakoranye n'ishure ry'i Bururi ryitiriye Musenyeri Bududira. Iyo rero twarakoranye n'abantu bungahanye, tukaturazana ibikoresho, tukagirisha amaprogramation, dukorana rero n'abana b'abana bato, hanyuma kugira turabe ingene babikunda. Twarakoranye, twaragize abo bana n'ubu iyo bumvise marobo baca bashaka kuko tubandanye. Iyo programu rero twayitanguye umwaka w'2022, tuzoshaka rero gusubira kutuyibandanya muri uyu mwaka mushashuza. Hamake turaba ahandi twogenda ku yandi mashuri.
Hama mu Rwanda na
mu Rwanda rero, mu Rwanda niho twatanguriye. Twakoranye n'ishure ry'Abanyamerika ryitwa Bright School, ahantu hitwa Imuhanga. Hanyuma iyo shure imaze kugira kuva kuri iryo shure tuca dukorana rero n'ayandi n'abanyeshure bo muri universite, kugira ngo tubigishe bigishe abana batoya. Kuva tugeze mu Rwanda twatanguranye imigwi ibiri, ubu tumaze gushika mu migwi irenga cumi, kandi tumaze gukora dukora n'amashuri menshi. Twatanguye ngaho Imuhanga, turakora n'amashuri i Kigali. Ikindi kintu gikomeye twashoboye gukora mu Rwanda dushaka no twifuza gukora mu Burundi, hariho ishyirahamwe rifata ayo marobo abanyeshuri bakagira competition. Competition rero ya mbere yo mu Rwanda nicyo twakoranye n'inzego mu Rwanda kugira ibe rero yarabaye uyu mwaka.
Ego, urakoze cyane. Ego, urakoze Eric. Mukanya uraza kutubwira ingene wiyumvise bakikubwira ko gashimwe, kuko uratubwiye ibikorwa byavuye mu gashimwe ka mbere. Mugabo rero hari benshi cyane batwandikiye tumaze gushira ko ku mbuga ngurukanya bumenyi zacu ko twagutumiye, batwandikiye bashaka kukubaza barenga 150. Reka abari bo duha kanya cyane cyane. Turahera kuri Rodrigue. Rodrigue ikaze ku juri Amerika. Rodrigue uratwumva? Mugisha Rodrigue uri ku murongo wa telefone. Rodrigue ababa ratubira mu hinga bw'ivyuma ko akiharata hari twakire bayubahe. Wewe turi kumwe, bayubahe ikaze ku juri Amerika.
Yego.
Eh, uherega bayubahe?
Genere mujeje cha Kenya.
Kenya amaja hina Nairobi.
Kiambu.
Kiambu ndahabona. Ego, nuko rero akabazo kunca bwenge hiki bari ibuze.
Ndashaka kumubaza kubyerekeye amarobo yiri mu Burundi. Nizi ko ariwe yabikora, hari ishure yatwigisha yari mu Mutanga. Ariyo n'umugu w'abana bigeze kugenda kubikora kugira amahiganwa muri Amerika. Nzi rero ko ari we yatanguye iryo shuri ndabyibuka neza. Rero nanjye nariko ndabaza nka hariho abantu benshi, imigwi y'abantu, abarundi bakiri batoya bari mu mashuri ndaha muri Kenya. Sinzi ko nabo bubiyumvira ko bakagura nabo bagashikirwa.
Urakoze ugira umunsi mwiza ngaho Kiambu. Muri Kenya ndatwa hari ibikorwa byinshi, urumva ko n'amamoto ariko araduciramo mu kiganiro cyacu. Ugira umunsi mwiza ariko arihika ku ishure. Bisaba Pascal kuguma ku murongo. Yego,
urumva numvise ko ari ibibazo bibiri. Ikibazo cya mbere cy'iryo shure ryo kumutanga cyangwa yavuze iryo ntitwakoranye naryo, ntitwarikoranye naryo, ariko ku kibazo nyamukuru cy'uko abanda buba bari kumwe muri Kenya buba bifuza kugira iby'amarobo ko ingene twakorana twabafasha. Uyu mugwi nagize wa Stella ufise ushaka kwaguka, ushaka kwaguka kandi nta na hamwe twimiriwe kitwimiriye. Urazi ko ibintu byose biva mu buryo, ibintu biva no mu ruri n'imfashanyo umuntu ashobora kuronka. Rero ni ibintu bishoboka. Ingene rero twebwe dukora ikintu, ibintu bibiri, ibintu bitatu bikenegwa cyane kugira ngo dufate dukore ibikorwa. Icya mbere n'afite n'abantu bitanga tukabigisha kugira bigisha abandi, bimwe bita abavolontaire. Abo rero wumva ibi by'amarobo naho umenga birateye ubwoba, ni ibintu umuntu aguhaye abibigishije ibintu byoroshe. Turonse abantu badu hanyuma kabiri cyakabiri n'imfashanyo z'amahera wumva turarondera hirya no hino, hanyuma kugira ngo turonke ibikoresho bashobora gukoresha. Ibyo rero nicyo gituma twatanguye ku mashuri pilote, hanyuma tutanguye kwerekana akamaro kugira ngo tugire turagenda ku yandi mashuri. Ariko ibyo ni ibintu twimvira cyane kugira dufashe gusa pana kukonye twashikiye dushaka gufasha muri ibi bihugu twatanguye ko n'ahandi hose muri Afurika.
Urakoze cyane Ingenieur Eric. Turakira na Pascal mvuye kure, dusaba Elias kuguma ku murongo wa kane. Pascal, ikaze kuje muri Amerika.
Ego, murakoze cyane.
Uherega Pasika.
Yenda hamwe ni Mozambique Maputo.
Mozambique Maputo, twakuzaniye Eric Biribuze akabazo kuri we.
Ego, ikibazo nagomba kugutumbereze ko ni cyo nyine cyerekeye ukuntu mukuhagura karere akadushyikiriza ngaha kuri Maputo kugira ibyo byigwa natwe tubikurikirane. Sinzi ukuntu akabishyira nko kuri interineti ku buryo dushobora kubikurikirana, kuko ni ibintu byafasha twese urwaruka tuba dufise kazoza.
Reka aratubwira nimba ibya robotisme byoshoboka ko abitangira kuri interineti. Ubwira umunsi mwiza ngaho Maputo Pascal.
Murakoze cyane.
Ego Elias, uragumye ku murongo gato. Eric abanze yishyura ikibazo kivuye Maputo. Eric, turabasubije mikro.
Ego, icyo cyumviro ni cyiza kandi icyo cyumviro nicyo nuko twatanguye. Twebwe twatanguye rero kuri nababariye yuko dufite amaprogramu mu Rwanda menshi. Ingene twatanguye dukoresha Zoom, twatanguye dukoresha abantu bari ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ko muribuka muri iyi myaka iheze kubera cya kiza cya COVID abantu twashobora kugenda ibintu byaroshye kugenda. Ariko rero twaratanguye guha abanyeshure inyigisho dukoresheje Zoom. Ibyo rero wavuze ni ibintu twiyumvira neza cyane, kandi nuko twibaza bishobora kugira biteze imbere, dufate ibikorwa tuko turakora kugira bishyikire abantu benshi. Icyumviro cyiza. Turafise website ndayitanga ngahanye kugira muje kuraba aho dukorera. Turashobora kuraba ingene twakwagura ibi bikorwa byacu dukoresheje ingene wabisabye internet ibintu bya gutyo.
Iyo web ni ya gute kugira ngo nimba hari ushaka guca kubitiza kwa kajisho ngo arabe yuko ugomenye ushobora ga Eric witubwira.
Iyo web yitwa stellainc.org. stellainc.org.
Murakoze cyane. Twakire na Elias ku yindi murongo wa telefone. Elias ikaze ku ijuru ry'America. Uherega Elias.
Jendi muri Lilongwe muri Malawi.
Lilongwe Malawi twakuzaniye ingenieur Eric Biribuze n'umuhinga mu vya science uhinga bwa none ubushakashatsi ibiharuro ivy'amarobo ikibazo kuri we rero.
Ya nashaka kumubaza ukuntu natwe no muri Lilongwe dushobora kuja turiga ubumenyi ariko na maze kuri kongo Eric yashikirije yacishuye. Ama igisiga inacho kina ako tuzipoza twiga umenye hagufi hagufi na hagufi
ndabyumvise ahubwo ikintu ciza numvise ngaha birangoye kumva nshobora kuvuga ikirundi n'abantu bari muri ibi bihugu byinshi sarinzi yuko abarundi twa cyo kuvuga ibintu rurimi rwacu turi muri Mozambique muri Kenya muri Malawi urumva rero birampaye ingene nshobora kwiyumvira ibihugu nkuko twavuze tuzoza turagura buhoro buhoro ariko tuko turagura turabona yuko ababikeneye ari benshi kandi bari henshi
yego nuko rero hanyuma mukanya narimvuze ngo turaza kukubaza ingene wiyumvise umaze kuronka ubwo bushimwe n'ubushimwe two ushira mu rwego rw'ushimwe bwa science kenshi usanga birabure batubivuge muri ugo rurimi ntakunze batarunswa cyane gose cyanke bataronka wiyumvise gutega ehike mu 2018 ubunye bakaba basubiye kukugomwa bakibikubwira wiyumvise gute
urumva agashime nkako urumva yuko kagira karyoshe cyane narumvise yuko ari batari kubashimira jewe gusa ariko baradushimira iteka ry'umuryango wanje iteka ku gihugu cy'u Burundi cyatwibarutse na kare ngo barayamaze nk'uworera yokuza n'iteka kandi kubo dusangiye imirimo imisi ya none imbere n'abashyira imbere ubu buhinga bwa none nacye mbona yuko ubuhinga bwa none barabushyira imbere babushyize imbere muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika iki gihugu cyateye imbere cyane kubera ibi bintu by'ubuhinga bwa none ni gute rero twebwe twavukiye muri Afurika kushobora na twebwe kuvyumvira kugira ngo dutangure kuvyiga tukiri abana bato kugira duteze imbere ibihugu byacu urumva nacye mbona yuko inguvu ndabishyiramo bazihaye izi iyindi intege nico numva ibi akagashimwo sakanje gusa ni akibikorwa twakoze nako kwerekana yuko aho tuva kameme dufise ubushobozi bwo gushika ku bintu bya kure kandi dukoranye cyane dushobora guteza igihugu cyacu imbere ibihugu byacu imbere kubera ibi bikorwa turiko turakora.
Yego dusubiye ku mirongo ya telefone twakira Daniel Bonaventure. Daniel ikaze ku ijuru ry'Amerika.
Yego turabakiriye.
Uherehega Daniel?
Rere hano i Rwanda.
Mu Rwanda ahavugwa maki?
Rwanda turabona gacyo none nta mvura yaguye.
Yego nuko rero ibibazo kwa ingenieur Eric biribuze amaze kuronka agashimwe mu 2018 azuronkana kandi byose ni ibikorwa vy'iyo vy'intashikirwa mu buhinga bwa none science ibiharuro robotisme n'ibindi akabazo rero
akabazo kanze ndagira mbaze uwo mutume ese abona hari igihe natwe nk'abanyafurika tuzajya tukakora amarobo tukagira ku rwego kuyohereza kuruta kuyatumiza abona bizafata nk'igihe kingana iki nicyo kibazo cyane nagira ngo mbaze umutumirwa.
Urakoze ngaho mu Rwanda Daniel ugira umunsi mwiza.
Asante nawe ugira umunsi mwiza.
Daniel icyo nashatse kuvuga navuze na kare amarobo adutera ubwoba ko tuyumvira gusa nka bimwe tubona mu masinema cyangwa tubona ibintu bikomeye ubuhinga ibintu dukoresha misi yose birakoresha amarobo hariyo nk'abantu usanga mu nzu yabo bafise agatelefone babwira ngo iri saha nisahanya nyabake kajya kuma ni robo robo rero ni ingene ubuhinga bukoreshwa umva ni ikintu ukoresha bimwe bita programasiyo njerone zio shatu kuigisha baana kuprograma ikinu kigakora ibinu bikuliki jwe ni vyo waibigisha ibyo rero tanga kubigisha abana bakiri bato nk'uko onye bakamenya rero n'ibyo n'ivyuma babikoresha ibi bintu bizodusaba umwanya munini yisha birasaba uburyo ariko cyane cyane bisaba umwete bikacya bigira n'ubwenge rero bitanguriye ahantu hakiri hato aba bana bakura bafise ubwo umwete bafise ubwo bwenge bashobora bashaka yuko bashobora kugenda mu mashuri akomakomeye kugira ngo bazane ubwo ubwenge mu bihugu byacu tukacha dutera imbere rero sinibaza ko ari ibintu bizotwara umwanya munini ariko birasaba yuko tubijyamo cyane.
Eric uti isaha iki nuvuga ngo abantu bahora bibaza ngo robo ukibona kiko kiragenda ni vya birobo vya Sofia na vyande na vyande n'ubu nicaye nicaranye n'amarobo canke n'ubu telefone yanje ndayifise ndafise mu robo nivyo shatse kuvuga
iyo telefone yawe irafise mu robo ambarira uvuga ngo Siri nikubarire isahi yariyo canke n'umunsi ko hava hagwa imvura canke hari izuba hajya n'amarobo abari karakora.
Ni gurakoze kuduha umuco kuri ico. Twakire na Sylvestre kuri murongo wa telefone. Sylvestre ikaze ku ishuri rya Amerika.
Murakoze cyane turashimiye kandi turashimiye na Eric ku ntererano yakoze kuko by'ukuri
sinari
karakora. Ndi muri Kenya ndumurundi ari muri Kenya.
Yego duga ku ijambo tiki nari karakora.
Iki nari karakora cyadushimishije cyane kuko mu ubiravye incabwenge nyinshi z'abarundi iyo zigiye mu mahanga zikaronka ubwo bumenyi bacha bagomba kubukoresha yo hari hanze gusa ntibashobore kwibuka mu bihugu byabo ariko uravye uwerike hari intererano nini yari karakora mu Burundi kubona ari karafasha abana bato kumenya icyo bita robotizo ari karafasha muri East African mu Rwanda yarashiteyo icyo kintu two kimutera ku intege ariko ndagomba kumubaza none nka Erike afise intumbero nkikumbure kumbure agwize nimba ari umwarimu ko ari karabyigisha agwize abandi bashobora kubimenya bashobora kuguma bigisha bitera imbere mu Rwanda mu Burundi muri ibi bihugu bya Afrika afise intumbero kiyo kugwiza abashobora kumenya ubumenyi bwiwe kugira ngo bagwize ubumenyi muri ibi bihugu byacu. Murakoze.
Murakoze ugira umunsi mwiza ngaho Nairobi muri Kenya.
Murakoze cyane. Icyo kibazo uvuze nicyo rero kibazo gikomeye cyane. Urumva ibi bikorwa niko ndakora ndabikora sindi jenyene kandi sinifuza kubikora ndi jenyene. Urumva twaragiye abarundi abanyafrika muri ibi bihugu nyene bitembere hanyuma twaragize amahigwe y'ukubona ibintu tutadufise muri Afrika ariko kubera urukundo dufitiye ibihugu byacu kubera urukundo dufitiye bene wacu tutegerezwa kwiyumvira ingene dushobora kuko gufasha izi nguvu dufise tukazikoresha cyane mu bihugu byacu kuna byo nyine gatera imbere kubera ibi bihugu byateye imbere nta kindi kiturusha biturusha yuko bashobe kuronka abantu bajya hamwe bakagira imigambi itomoye bagashobora gutera imbere natwe turashobora kwikora kandi tuko turabigerageza rero icyo icumbagije ahubwo genda kibagije abandi turi muri diaspora bameze nka jewe kugira ngo dufatanye izi nguvu nakaga kompanyi nitwa Stella karakeneye ingufu singuvu za cyece nyene kubera icyinziro mfise no guteza imbere ibihugu gusa ariko na Afrika yose ariko kugira tubigire turakeneye abandi ko tubifatanamo turakeneye ko abandi bazana ubwenge bwabo tukashira tukakorana hamwe turakeneye ko abantu bazana uburyo bazana inguvu kugira ngo dufate ibi byiyumviro tubishyire mu bihugu byose kandi birashoboka kagashimwe rero kampaye kayerekana yuko uyu bikoze naho uri umuntu umwe bashobora kufata ako karerero bakakagira bakagaha agashimwe umuntu wese arashobora kuronka agashimwe agashimwe ni ukwerekana ingene inzira ingene twese twofashanya tukagaruka aho abantu urwaruka ruzoza rukagira ibi rukoroherwa kugira ngo rufate iyi ibintu by'ubuhinga bwa none bubigire kuruta twe twabigize tukuze birashoboka kandi nivyo mfise muri ku giti cyanje jenye ndabifite ariko ndifuza ko nabandi kwifatanya kugira tubikore twese kugira inko byoshobora gutera imbere mu bihugu byacu.
Eh, nyibaza ko Sylvester Kahari Nairobi muri Kenya ya Ronse inishuko kibazo ciwe tukakira na Rugaba Emmanuel. Emmanuel ikaze ku ijuri America.
Goro kwa fise umunyarwanda utuye Kampala Uganda. Na ikiganiro nagikurikiranye na nasomya ko gashimwe ko yahawe turamukengurukiye. Icyo namusaba nuko yazazana inaha muri Uganda, hari aba diaspora b'Abarundi, abanyarwanda, hari impunzi z'Abarundi, abanyarwanda, hari n'abakongomani bumva ikinyarwanda. Nuko yaza n'uwo mugambi akabutangura inaha ngaha muri Uganda. Kandi ikindi twamusaba nuko twakora network cyangwa se tugakora umurongo abantu b'aba diaspora bose bahuriraho. Noneho buri muntu akajyaza n'icyo afise akakigabana cyangwa akagishyaringa na bagenzi be basize mu bihugu bya Afurika. Murakoze.
Uri kuvuga mugabo ku vya marobo kuko urumva niwe murima rimwe umutwaye mu bindi ngira ngo ntibyomworohera ko amaboko yiwe ava ahari agashika mu bisata byose bitandukanye.
None ku vya marobo urumva nibyo vya technology. Urumva uko biri kose be ni nahanga haturabikeneye kuko computer ubu nizo zikora ibintu mu nganda cyangwa se mu mahingurira bavuga ikirundi. Ahantu hose amaroboni yakora. Nina rero nk'ubwo aje akabitwigisha n'akazi kabyo ntabwo arako gushakisha karahari kenshi. Twabikoresha kuko nk'ibihugu bya East Africa birimo biratera imbere cyane mu by'amahinguriro byafasha cyane nina hanga muri Afurika kuko iyo ngiyo bashobora kuba batabikeneye cyane nk'uko inaha babikeneye kubera ko inaha birahari n'ibikeya cyane. Murakoze.
Urakoze cyane, ugira umunsi mwiza.
Ego kibazo ni cyiza cyane. Urumva ahubwo reka icambe na mbere ngiye nshimire ijwi rya Amerika ryamuhaye ubushobozi bushobora kuvugana n'abantu bahirya nanone. Kuko nabivuze kare jye sinari nzi abantu mwese muri benshi ingene muri ibi bihugu byinshi. Urumva rero wewe wambariye ko uransabye ko noza muri Kampala cyangwa muri Uganda ngira ngo en general kubera hari abantu benshi muri diaspora. Yewe ndabikwemereye, sinzi igihe, sinzi umwaka, ariko ndabikwemereye uzoza n'uyu mugwi wacu muri Kampala kurabe ibyo dushobora gukora. Ibyo ndabyemeye muri iri jwi. Hanyuma ikindi rero rwavuze nego n'ibyo bijyanye n'ikindi kibazo cyacyace ningene dukorana n'aba diaspora. Ibyo vrema ni ibintu bitagoye kandi bitoroshe. Ariko ikintu ishaka cyane cyane kubona nk'ubu dufise akagashimo kandi dufise ibikorwa bigaragara. Nibyo rero ushobora kugenda ukabwira abandi bantu ukava ngo none ibi bintu uko biri ko birateza imbere aka karere twashizemo, ni gute twofatanya namwe kuko namwe mufise uburyo kandi mufise ubushobozi mwoza tukifatanya kugira ngo tubigire bininiya cyane. Ndibaza yuko ari uko tuzobikora, simfise ingene bitegereza kuba ubunyene. Ariko ibi bikoza twatanguye nibyo nitwa niyo kwita kari fondation. Ariko ndabyifuza cyane yuko dukorana n'abandi kugira ngo ibyo ibintu bitere imbere ahantu hagutse.
Hariho utwandikiye ariko atwumviriza ari mu ntara ya Ruigi mu Burundi, atubwiye ngo mbariza ntiyashimye ku izina ryo turivuga. Mbariza Eric, ubumenyi si bwo bubuze ariko amahigwe niyo. Akenshi usanga abana bavuka ahantu hatagira amafaranga ariyo badafise. Mbega Eric amashuri yiwe yayigiye he? Ashaka kumva iyo waciye kugira ngo ushika ugeze ubu. Eric biributse
icyo kibazo kirakomeye kandi ni cyiza. Jewe navukiye mu Ngagara i Bujumbura. Hanyuma niga amashuri matoya ahantu bita kuri Kopiko mu Ngagara. Hama ndahavuye nsengenda kwiga muri secondaire ahantu bita kuri College Notre Dame Gitega. Ndibuka ko iyo ishuri rimaze guhindura izina ndibaza itwa Lycée Nyabiharage ubu ngira ngo. Hanyuma rero nize hanyuma ndahavuye cyangwa na kwiga mu Bushinwa niho naronkiye ubuinjeniyeri mu Bushinwa. Hanyuma mva mu Bushinwa nza kugira kwiga ibintu by'ubucuruzo mu maîtrise muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Cyo kibazo gituma gikomeye ni umunsi naronse amahigwe ya mbere mu 2018. Nararavye ingene umwana yavukiye mu Burundi mu Ngagara umva nta buryo bwinshi ntacyo twa dufise ashobora gushika muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika akagira amahigwe nk'ayo. Ibyo si ibintu byoroshye. None ni gute umuntu ari mu ruyigi nk'uko yatwandikiye umwana atagira amahigwe adafise ngo yoshobora nawe kugira urugendo nk'uko nagize? Icyo nicyo cyumviro nyamukuru cyatumye ntangura iri shyirahamwe yitwa Stella. Iri Stella rifasha abantu bose, ifasha abantu bari bose aho bari, bikeneye abantu gusa bafise umwete n'ubushakashatsi kandi bikatabijyana n'uburyo dufise mu buryo tuzatura buronka buhoro buhoro. Ariko nicyo cyumviro cyari gikomeye, ni gute twofasha umwana wese aho ariho hose mu buryo bwose yavukiyemwo atabufise cyangwa abufise afise umwete afise n'ubwenge twomufasha kugira agire ubushobo agire chance amahirwe nk'ayo nagize. Ko kugira ngo ngire amahirwe nayo nagize byavuye ku bintu byinshi, ariko nshashaka ko noshyiramo ishyirahamwe bigira umwete kugira bihe amahirwe abantu benshi bashobotse. Niyo rero nicyo gituma icyo kibazo gikomeye cyane ko nicyo cyatumye nicyo nari mfise ndonse agashimwe ka mbere. Ni gute abandi bose bashobora kuronka nk'agashimwe kugira bagira ayo mahirwe? Ifuko ibintu bikora ni nabonye kutegeza kubikora ushizemo umwete ushizemo ishyirahamwe. Rero nicyo kintu kiri kiri mu mutwe wacu gituma dukora ibikorwa dukora.
Ko umukunzi wacu ari mu Burundi nibanza ko ya ronse inyishu ku kibazo ciwe kandi yatubwiye ko akiri muto, nawe nyine turamuteye intege nimba ashaka kuja mu birenge vya Eric biribuze aramwumvishije yuko atakinanirana iyo ufise ishaka. Twakire na Alex duca dusaba Desire kuguma ku rundi murongo. Alex kaze ku ijuru ry'Amerika.
Uhereye
ga Alex?
Ni mu Burundi neza neza mu Bujumbura.
Cibitoke ca Bujumbura si kure cane yaho Eric biribuze yavukiye. Akabazo kawe?
Nanga nakaba namukeza ndakani iteka ku Burundi na kuri we nyene. Hanyuma ikibazo nawe mfite agomba kumubaza iba afite umugambi yuko ubamenya afite azo buzana mu Burundi ko tuzi cyane cyane ahita gukoresha mu mahanga.
Eric wengira plutôt Alex wengira ntiwakuriki ikiganiro?
Ibyo bitwatanguye turamaze kubikoresha mu Burundi, twaraje mu Burundi ariko nakanatsinda kubera uyu wundi mu akagashimwe kandi turonse kaduhaye izindi ntege zituma tuzoza tukafata ibyo twatanguye kugira tubyagure. Ikindi nashaka kuvuga ko numva abantu bose bariko baratelefona aho hirya no hino, ikindi naje rero ndabasavye namwe mwiyumvire, nikiye namwe mwokora kugira mufashe abandi? Urumva twese turakuma twibaza yuko dukeneye ibintu bidufasha, ariko ikintu niyumviriye nabonye ko umuntu wese arafise icyo atanga arafise icyo ahanura abandi bantu. Rero umunsi twozana ibi bintu cyo shaka kuguma mwiyumvira, ni gute twogira abavolontaire, ni gute twofasha kubera ibi bintu kugira bitere imbere cyane birakeneye kwitanga. Ibi inye ndabikora mfise akazi gakomeye kandi nkorera mu kigo cyanjye cyitwa Koneg. Ariko ndetegerezo kwitanga kubera yuko bikenewe cyane kugira ngo dufashanye. Nicyo rero nagiye nashaka kubabaza mwiyumvira, mbere ngo ubutuje nk'ungaho muri Kenya turi cyangwa muri Rirongwe aho mu Cibitoke cyangwa mu Rujigi, ni gute nawe wovuga ngo
kwekoyojinga aha natwe tuzofasha aba rugwaruka turwoorganize turuhe amakonseye tugira ibiki nibiki nibyo rero nibaze yuko tuguma tugira umutima ugufasanya umutima ukwitanga niwe uzotuma ibikorwa tuko turakora bitera imbere mu kanya gatoya.
Hariho uyundi yitwa Simeon Sahabu ari yanditse ubutumwa kuri Facebook. Eric twatumire muze gucisha amaso kuri Facebook ya Trovewa Radio acara ubutumwa bwinshi bubagenewe muza kusangaho. Uwitwa Simeon Sahabu avuze ngo twosaba Eric kwiyofasha agatanga inyigisho muri kaminuza Faculté ya Sciences de l'Ingénieur ikenye abigisha mu Burundi. Hari umugambi mufite mufise wo guzokorana na ma kaminuza mu gihugu cy'u Burundi ga Eric canke mu karere
nta migambi mfise bunyene kubera ko nuko nababariye ndafise akazi ka misi yose nkora ariko ndibaza ko nzoza muri aka karere cyane cyane ubunye ko nagize aya mahirwe bakampa kagashimwe ubunye ndakeneye ko agashimwe ndakerekana cyane mu bihugu byacu ko nakeneye yuko gatanga inyigisho ku bandi nigisho kandi nukwerekana yuko kubona igihugu cyacu nka kurya wumva umuntu yaronse nka medaille d'or muri Olympic ataha kugira ngo yereke abantu mu gihugu cyacu yuko kugihiteka igihugu umva ni gutanga iteka n'icyo teka nukuza mu Burundi mu bihugu byacu ngaho hanyuma nkaca nkaraba ibindi bintu nashobora gukora ivyo rero umuntu ambajije umva si byoroshye ariko si ibintu bitari bidashoboka na byonyine ibintu byose birashoboka ku bintu biteza imbere ubuhinga bwa none nibyo bintu nihaye ntegereje gukora muri ubu nibyo bintu bikomeye cyane nkora ariko mu buryo ndabukoramo biva muri bizova ku ngene kubera mfite ubuzi bwinshi
Ego murakoze cyane twakene na Marcel kundi murongo wa telefone Marcel ikaze ku juge America
nange n'umusimirwa ndamuramutse
werega Marcel
ndi Kigali mu Rwanda nk'isanzwe ndashaka kuvuga ibintu bibiri kuri uyu mushinga n'utwo dushimye yavuye mu bihe bitandukanye ndashaka icya mbere ndashaka kumushimira icyo kimira urabona abantu benshi babirabura by'umwihariko abirabura bo mu cyutari bwa sahara hano duherereye iyo bageze nk'iyo mu bihugu by'ibirayi bakaronka amahirwe bakiga bakagira ubumenyi usanga bahita batera umugongo ibihugu byabo bavukamo ahubwo bikarangira babaye nk'abashyigikira imitwe cyangwa se imigambwe irwanya ubutegetsi bakomokamo ariko we numvise ko watera inkunga ibijyanye n'amarobo uburyo washyigikiwe umugambi we hano mu karere k'ibiyaga binini ni ikintu cyiza cyane kuba wumenye ibyo atarabyihereranye ariyo mpamvu wenda nahera ko musaba ndabona igihugu byacu barimo baraharanira kwigira bati kwihaza muri ibi kwihaza muri ibi ubwo rero nawe ari inzobere mu bijyanye n'ikoranabuhanga kandi akaba ari umwenjenyeri ukomeye cyane nubwo bashobora kurebera hamwe n'amareta y'inaha ngaha bakagira kaminuza imwe wenda yo mu karere ariko ivuga ngo yihagije kuri by'ikoranabuhanga urebye wenda n'urugero nka Kigali imaze kuba icumi cy'ikoranabuhanga kubera ibigo bitandukanye hari aho mu ntara y'amajyepfo bari kuhubaka ikigo kizajya kigisha ibintu bijyanye no gukoresha amadrone ibyo byose n'ikoranabuhanga kandi n'ubuhinga bwa none akaza akaba yaduhereza uwo musanzu n'ibindi bikarushaho kugenda neza hanyuma ikindi cya kabiri mvugaho nyuma yo kuronka akagashimwe wenda sinzi niba kagamerekejwe n'amafaranga urateganya kubandanya umugambi wawe mu buhe buryo haba mu karere ese kugumiye hirya muri amerika muri rusange urateganya iki ku buryo abantu tukwitegeho iki nyuma yo kuronka akagashimwe nk'uko akumiragura wagenze neza wakaronkejwe bikagenda kuriya ubu urateganya gukomeza ubuhe buryo bw'ubuzima busanzwe bw'amisi yose kujyanye n'ibyo wize
urakoze ngaho mu Rwanda Marcel.
So Marcel ndabashimiye cyane kungene unkecheje ibyo wavuze ni byiza turabishima ikintu nashaka kubarira cyane cyane mu Rwanda ko mu Rwanda niho natangiye kubona ko ibikorwa tuko turakora bizoba bizotera imbere cyane mu Rwanda. Urumva wewe uri I Kigali, twebwe ibikorwa byacu twabitanguriye I Muhanga, twabitanguriye I Kigali, urumva bitangurira ahantu, urumva si mu muji. Turabona yuko bishobora gutera imbere kuva naho abantu b'I Kigali batangura kuza ko dukorana. Kuva nuko amashuri hari nko mu ishuri rikomeye rya university yitwa African Leadership University iri ngaho onyi Kigali, abana baho bava mu karere muri Afrika hose kana abana bize cyane, twaragiye turabigisha amarobo turakorana nabo kugira nzeye club kugira bace bagenda gufasha amashuri yandi ariko aratangura. Nibyo rukuna ko nababariye bimwe byo kwitanga, umva twarakoranye nabo kugira nabo bitange bace batangura ama club henshi. So ibyo rero ariko uravuga niko nico gituma twavuye kuma kutugwi tubiri arenga 10. Ibyo rero bisaba yuko umuntu akorana n'abantu benshi. Kino ni wambajije ni uko agashimwe kazana n'amahera. Oya, aka gashimwe ntikazana n'amahera, ariko amahera sewe siyo nibaza ko akeneye cyane. Hakeneye ivyiyumviro, arakenewe, ariko akenewe ingene abantu bitanga, ingene abantu bitanga bakavuga ngo jewe ndafashe, ndafise ubu buryo, ndabona bijya bintu ko bikenewe uburyo njye ndabuguhaye. Rero kubona aka gashimwe twarakaronse nk'uko two turavugana na n'ijwi rya Amerika kugira abandi bariko baratwumviriza babone ibi bikorwa babishimye, nibo uko bashobora kuza nabo tukifatanya mu mugongo kugira ngo dufate tubandanye ibikorwa. Ibi bikorwa kubera aka gashimwe tuzobandanya tubiteza imbere, tuzoguma turondera abo dukorana, tuzoguma turondera uburyo umuntu wese ariko aratwumviriza yumva ko afite uburyo ashobora kuduterera, nababariye kaka website kacu arashobora kujya kuri website akadufasha. Ariko umwete uzotuma tuguma dutera imbere, kandi ariko bizova ku buryo dukoranye turanse mu bintu byinshi, mu badufasha, mu bo dukorana muri za leta, turakorana n'ama leta ngaho onye muri ibi bihugu byacu, kubera ko ibi bituko turakora bijyanye n'imigambi y'ama leta yo muri aka karere.
Yego, murakoze cyane Eric kuri izo nyishu mutanze. Desire, uratwihanganira tubazi ko watevye kuri telefoni ikaze ku ijwi rya Amerika. Desire, urahari? Uherere he ga Desire? Sabye? Desire, uherere hehe? Ego, akabazo kawe mu gatelefone twumva tutumvikana neza.
Kamera mbere ashaka kumushimira no kumukeza kuko imyobiri amaze kuronka, hanyuma ikibazo kisigaye ko ibintu bya kejera seritifisiyere nivyo amarobo n'ibintu bigiye kuza leta bigasubirira abantu bigasako hari ubuzi, hanyuma sinzi nabonye ko umwanditsi yuko afise yashaka kuvyigisha mu bana aha mu Rwanda no mu Burundi, ariko nashaka kubaza kubera iki atangiye ku bantu boba bakuze bafise nk'umumenye cya informatike kuko kibazo baba hari boba kibazo cy'amatsinda ariko icyo mbitagikira ajya kuniha atangira. Nashaka kutanga igikumbe yake mu bana ni kubera abona yuko ikoranabuhanga ngaha muri ibi bihugu byacu byo muri Afurika biba biri inyuma abana
agatelefone Desire, telefone yawe ndumva tutumvikana neza, mbwe ikibazo nacumvise. Wavuze kuri bubanza
oya I Kigali
ugira umunsi mwiza ngai Kigali mu Rwanda. Ego Eric, ikibazo cha Desire sinzi ko umwacumvise neza ko telefone ntiyari imeze neza cyane, ariko yabaza ati kuki mwahereye mu bakiri bato ntimuje mu bakuze basanzwe bafite ubumenyi hari igituma wishimye mwashimye guhera mu bana n'abakiri bato
igituma nsanguye ku bana yewe nabonye yuko nka kujyana babariye ndi kundiyumvira jewe jenyene kubona ingene nakuze nkaraba ingene aho nashitse jewe nabaye umu ingenieur par chance donc c'est la cause mvuga mushaka ko umu ingenieur nibintu byashitse gutyo ari kutangure kubana ukabaha ubumenyi ukabaha ubwo ubukundo bw'ubu buhinga bwa none bakura ari bo bonyine bavuga ko bategereje kuba ingenieur yebi ndabifata nka kurya abandazi ko abantu bakora twumviriza bakunda ibintu by'umupira uriko uraba nk'ibihugu bifise imikino bakina football n'ufite football bateye imbere cyane za Argentine cyangwa za France bajya bakinyi bose twemera batanguye gukina bafite imyaka mito batanguye kuba kacubigisha ko bahatara rero igituma natangura ahantu hati bato nashaka kubaha ubwo rukundo rw'ibi bintu kugira ngo agire ubwoba abantu twe tumaze gukura tukumva robo tukumva ubwoba yuko ari ibintu by'ibihangange hari umuntu utangwe kumubwira ngo ibintu bisaba ibiharuro cyangwa bizokuha ibiharuro ngo yaje nta giharuro sinzi ibiharuro jewe urumva baramaze kukubwira ingorane y'ingene biyumvira ingene ibintu bikomeye ariko utangure ku bana bato nta kintu na kimwe baramenya ushobora kubaha ubwo bushobozi n'ubwenge kandi ingene dukoresha ibyo ubuhinga dukoresha ni ubuntu bumeze nka kurya abana bakoresha amajuwe n'ibintu biri byoroshye bituma babishaka ariko ukaba uri kurabigisha inyigisho ikomeye icyo bituma rero twebwe twifuje gutangurira ku bana kugira ngo tubahe bimwe bita fondamental ibintu badashobora kugumana mu buzima bwabo bwose kugira bamenye batavuga ngo jewe ibintu bishobora kubikora mfite imyaka itanu itandatu cumi jewe umunsi bazombarira aho nshaka kugenda jye nshaka kuba umuinjeniyeri
murakoze cyane twakire na Jean d'Arc ku yundi murongo wa telefone Jean d'Arc ikaze ku ijwi rya Amerika
ego
narinze ngo turabivye turaronse umupfasoni canke umukobwa none ni mugabo witwa Jean d'Arc
oya ubungu ni Jean
oh ni Jean si Jean urambabarira ego uherehega Jean
ndi Bujumbura usanzwe n'umunyeshuri kuri kaminuza y'u Burundi mu gisata cy'ubuhinga
ku akabazo kawe rero ku muhinga Eric twagutumirije
akabazo ashaka kumubaza twe dusanzwe dufite igisata cya ikinyera sisteme za mbarde harimo n'ibitaye n'amazina
turiko tukumva nabi turiko tukumva sinzi ko Eric uri kuramwumva wewe duza idrica
kwishuri dusanzwe dufite ikibazo igisigiri ya sisiteme za mbarika harimo ibijyanye n'amarugo ariko hari ingorane nyinshi abanyeshuri baheza atabumenyi bukwiye bafite kubera kubura abahinga no kubura ibikoresho byabigenewe rero nashaka kubaza ko asanzwe ari n'icyo gisata mbega niyo ushobora gukreya koraborasiyo na kaminuza y'u Burundi bakankagira abageni basanzwe biga muri icyo gisata ikibazo cyanjye ni iki
urumva ko bakurondera ari benshi mu karere k'ibiyaga binini sinzi kuzoba kwira
nabyumvise icyo uvuze vrema ni ikintu cyiza kandi jye numva ko ari ikintu gishoboka kubera yuko nk'uko nababariye nko mu Rwanda twaragiye gukorana n'irya universite nababariye yitwa Africa University Leadership and African Leadership University umbariye gukorana na kaminuza y'u Burundi ndabyumva kubera yuko tugiye hamwe nitwo buri bintu tuhuza ingorane abantu bakunda kugira bibaza yuko gukorana umuntu ategereza kubwira uburyo icya mbere gikomeye ni ibyiyumviro wumva nk'iryo shuri twakoranye twafashije kugira ibyiyumviro tubara mwebwe bashobora gufata aba bana bakunda robo bagakreya umugwi uwo mugwi duca dutangura kubigisha iby'amarobo kuri dukoresheje zoom hanyuma batararonka n'ibikoresho hanyuma batangura kubikunda bonyine bakagenda ubushakashatsi muri za internet mu nyuma rero uwo mugwi wabo buhoro buhoro tutangura kubaha ibikoresho rero nibyo nibaza nti kuvuga yego mfasha gukorana na kaminuza y'Ubujumbura y'Uburundi twarahabye ingene twatangura kuvyumviro ibyumviro bihuje twarahabye ingene twarondera uburyo kugira ngo dufatije ibyumviro tubishire mu ngiro
yego murakoze twakire na Janvier kunze murongo wa telefone Janvier kaze ku juge America
murakoze
muherehe ga Janvier akabazo kawe uduze je sinzi gituma ama telefone y'Ubujumba tuko tumva na uduze je ryawe Janvier
iki kibazo kijyanye n'amarobo akenshi turakunda gushaka turakuciza kuko dutanga ngo umwenjeniyeri gusana kurikiranye ibijyanye n'inyubako muri kaminuza y'u Burundi ariko igihe kinini dusanga gucibwa intege bakavuga yuko ari ubuhinga bisaba ko umuntu akurikirana akava mu bwana bw'iwe akagenda abizi ashaka kubaza mbere aho hatanga iki kugira ngo umuntu nawe asubize akurikirane ibyo buhinga bisigaye kuva mu buhinga bw'iwe bw'amarobo ama ikibya kabiri nashatse kumubaza ku bana umwana ashobora gukurikirana kuva buhinga kuva ku myaka ingahe koko biragumuga bikagiranivo gushika hanze gushika muri kaminuza ndetse nubwo asigikanye kuri abo bana azi bashika muri kaminuza bahe amadiplome kugira ngo asombere nabo babe abahinga nk'uko nabo bari mu gihugu murakoze
urakoze ugira umunsi mwiza Janvier ngahe Bujumbura Eric akabazo ka utubazo twa Janvier Bujumbura
kambere tina komisiyo neza ko numvise ka kabiri
akambere ahanini yagarutse ku byo abatandukanye bagiye baravuga y'imigambi ufitiye ku Burundi bwabo ibyo ntacu ababishaka baraza gusura kumviriza ikiganiro ahubwo ico cyo kumenya ngo umwana ivyiza yotangura kuvyiga ku myaka y'ingahe
abana dutangura kubigisha bafite imyaka 5 kuva ku myaka 5 kandi ibintu dushaka gushira mu buryo umuntu arabiga gushika ashikene muri kaminuza gushika heze mwaka wa nyuma wa secondaire hanyuma ibintu yari karavuga ijyanye n'ama diplome umva tugumanye tufase tukagumana n'abo bana abo tumaze gukorana hari abana tumaze kugumana imyaka tumaze nk'imyaka 3 tubikora abo bana bakurikiye hari ikindi kintu ngira mu kwiyumvira kinzi dufite nuko jemba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziratanga ibintu byita scholarship donc abana bagenda kwiga ino kubera yuko ibi amashuri y'ino aguma nayo nyine akeneye aba ingenieur ibihugu byose biteza imbere akeneye aba ingenieur biga ino natwe ubu turabikeneye mu Burundi rero kugira abo bana tuko tukorana nabo bagumanye n'izo programme tukazigumana baragira ubuhinga bukomeye butuma ingene biga mu mashuri bagira ubwenge bubafasha kugira ngo bashobore kwiga muri ari za kaminuza z'iwacu ngaho cyangwa n'izindi kaminuza z'ahandi hose bashobora no kuronka amascholarship kubera ubwenge babukuramo nicyo rero kindi kiyumvira gikomeye mu buryo tuko turakora
murakoze twakire na Norbert yundi murongo wa telefone Norbert ikaze ku juge America
ikaze
uherere ga Norbert
ndumajyaruguru y'u Rwanda
yego akabazo kawe
ngari na mbere kashimire ijwi rya Amerika riba ryabashije kubwira abantu nyine bakavuga ibitekerezo bafite kimwe na Eric amwe mbashimira bo nibaza nise ni kwigisha abo bana ingengo y'imari babasha kuyibona uko bikwiriye wenda ibintu by'amarobo wenda kusanga bimwe binahenze babona ubufasha ese niyihe ntera bimajije kuzamura kugira ngo wenda abana be babimenye ese ibihugu byo mu biyaga bigari byitabira ku kihe kigero kugira ngo bibashe gukoresha robo abana bakiri batoya icya kane nasoreza nkavuga nise urabona abana hari igihe biga bamwe ntibabifate wenda ugasanga n'imbogamizi z'ibikoresho bahura nazo reka wenda nsoreze aho ngaho tuzabasha kubibona
urakoze ugire umunsi mwiza Ego, Eric.
Ubushobozi n'ingorane ibyo turabizi cyane n'ubugorane ariko igituma rero twe twashizeho ishyirahamwe rya Stella ni ukubera ko twifuza yuko tugenda turondera ubushobozi tuteze turarondera ubushobozi kandi turakeneye abantu badufasha ariko kuba dufasha ariko icyo twiyumvira cyane ni gufata tukagenda ahantu hose kubera ntidukeneye gusa kugenda ahantu abantu bifise bafise uburyo icyo dukeneye yuko ibi turiko turavuga biza mu rwaruka rwahariho hose tutegerezwa rero nicyo gituma dushaka ko turonda turonka imfashanyo turonka abadukorana ariko kenshi tuyo twumvire gusa ko ibintu bizinje ibintu bihenze ku Kinyarwanda ntidushobora gutangura icyo nshaka icyumviro gikomeye ni uko twebwe dushaka yuko tukurikira aha tushaka gufasha abana bose tukitanga ariko rero kwitanga bisaba ko tubikora turi benshi rero akagashimwe gatuma kerekana yuko gukora ibi bikorwa witanze bishimirwa ahantu hakomeye cyane rero nkaca ashaka yuko n'abandi bariko baratwumviriza bavuga ngo ni gute twofasha Eric ni gute twofasha Stella iri shyirahamwe ni gute twokwifasha twese tugakoresha tukaraba ingene ibyo Eric ariko ariko nacyo tukabikora ibyo ni icyumviro gikomeye
ego turasaba imbabazi abakunzi b'ijuru rya Amerika bari mu bihugu bya Congo na Tanzania bari barungitse amanimero yabo ya telefone amatelefone ntariko aracamwo mu kanya turasozera ikiganiro ariko turafise Anasta ku murongo wa telefone Anasta ubazi ikibazo masogonda make kugira ngo duhave dusezera Eric mu minota itatu atwihanganire ndumva aka telefone kiwe katariko tutariko turatwumva Eric nuko rero ni benshi barungitse amanimero yabo turabasaba imbabazi barenga 188 n'ibyari gushoboka ko tubakira bose muri kino kiganiro ariko mutwemere ko nimwaza gutora gashimwe muri Baltimore mu mwaka uza muzotugendera ku ijuru rya Amerika tugasura tukabayagisha mu kishuri ibazo mutashoboye ku ishuri no munsi
ego mende basimye cyane kuko namwaduhaye iki cicaro urumva tuzogaruka tubandanye iki cyago
ego hanyuma akajambo kanyuma rero ubwiye abatwumvirije n'abandi mu bataronsa amahigwe kukuvugisha bari bavyipfuje
akajambo ka mbere mshaka kubwira abantu n'ukugira ko dutegerezwa kufata ubuhinga bwa none yuko ariko kazoza niko kazoza muri mu karere kacu niko kazoza ko kwisi rero kwitanga kugira ngo twitange dufashanye dufashe urwaruka nibyo bizotuma dutera imbere ibyo rero ni ibintu nizigiye kandi ibyo naka gashimwe kaje kwerekana yuko dushimira abantu bariko barafasha guteza imbere ubuhinga bwa none
ego nuko Eric biribuze mwakoze cyane rwose kwita ubutumire bw'ijuru rya Amerika tukibuka gutsa ko muri Murundi mufise ubumenyi buhanitse mu by'ubuhinga bwa none ubushakashatsi n'ibiharuro mu runo mwanya muri umuyobozi mukuru mu by'ubudandaji rusange mu kigo Corning caha muri Amerika mwaratsindiye mu 2018 agashimwe karonka umwirabure yakoze ibidashikirwa mu buhinga bwa none n'ubu murasura mu gra ronka gashimikiye ku byo mwakoze mu bibano bitandukanye mu Rwanda mu Burundi no muri Amerika turabakeje kuri ubwo bushimwe ejo ijuru rya Amerika n'iryongera kubiturabwira ngo umuntu yagishe muzotwitabe nkuko mwabikoze no munsi
ego
ego abandi dushimiye inshuti bakunze ijuru rya Amerika nimwebwe mwariko mutwumviriza muri kumpera zine zisi mwakoze kudutega abiri abatwandikiye muri benshi mutashoboye ku ronka amahirwe yo kuvugisha Eric no kumubaza ibibazo tuzongera tumugarukane ikindi gihe kugira ngo tunoganze ivya kino kiyago mu by'ubuhinga bwa none kuri micro ya Lidiane nyine nahaje muhinga bw'ivyuma reka nshimire Nadia Taha na ingenieur bafatikanije kugira ngo amajwi yacu abashikire atanko manzi kwizina rya bagenzi banje ndabikebanuye ndayifuriza kubandanya muranirwa mu byo murimo byose turaza kongera mu makuru ari imbere azo ari gece sa 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda mukurindira mubandanye kuryoherwa n'ijuru rya America mu ndimi zitandukanye dusamirana nako ijyane no kwisi.